Iyo nama yari yitabwe n'abashikiranganje, abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje, ikaba yabaye kuri uyu wa cenda ukwezi kwa cumi mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bo mu bushikiranganje kw'itegeko rihindura ukugena intara, amakomine, amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza, amatora y'abashingamateka n'abakenguza amateka arangiye. Kuri we iryo bwirizwa rizotuma kandi intwaro mu makomini hinduka, ubutegetsi bukegera abanyagihugu. Ati ibyo nibyo byatumye intara zahora ari 18 zigabanywa gushika kuri zitanu, amakomini yahora kwijana na 19 akaba 42, ariko amazone akongerekana akava ku 451 gushika ku 348. Abari bitabye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto. Urango ikigega c'iterambere ry'amakomini ati hari intara za Gitega na Butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato, n'amakomine niko kuko
amakomini zo dufise 42 22 hari amakomini umunsi yubatswe kera buryo twarubase muri uyu mwaka kuri wa finance uyu mwaka na buryo twarubase bwo kurira bintu amakomini nabo rero nabe nyamwe departement 11 azobakorera amakomini z'amakomini yose azobashobora kwa kwita bajya abantu bashobora kuba bakora bari comfortable.
Mu itegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone. Ibyo ni nk'ibijanye no kwandikisha abana, gufutisha abapfuye, kuraganisha no kwandika ubugeni. Urongoye zone azoba afise abahanuzi batatu, ibyo bigasaba ibiro bya zone byagutse. Hategerezwa rero kubakwa ibiro by'amazone bigera ku 451. Gervain Irakobuca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone.
Byose nibiteza gukorerwa rimwe ibigunda dukora kimwe kimwe turavye demoye igihugu gifise byo no kuvyumva uko nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azo babonetse kuko abene igihugu bakeneye plus la zone gusumbara kumenya abo bandi nabo za article 15 zitubazira kora.
Nkuko umukunzi w'ishuri rya Amerika yabikurikiraniye hafi abivuga, ikibazo gikomeye ni kijanye n'amategeko merekeza yibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine. Nk'umushikiranganji w'indero Habyarimana Francois abona ko mu gisata c'indero hari bitegerezwa guhinyanyurwa.
Kuri uko mwabivuze amategeko tuzoza guhinyanyurwa ni menshi, kandi ndibaza niyo bya statut general bidahinyanyurwa bizogorana ko bazoca bavuga bati umushikiranganji nibaza ko hari umwigisha kandi umwigisha atwagwa hariya kwa musitani kuvuga n'ibintu kugira ngo muri fomu shopingi bazoca baturabira kugira ngo ayo mategeko yinyanyurwe.
N'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka, co kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe uwubagena, uwuha abakozi amanota n'uwubahana. Iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa kuko akazi kabo kazoba kimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu. Hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine. Ibyo nabyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategurwa mu mitima nkuko byasabwe n'umushikiranganji w'indero. Umushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca amenyesha ko igikorwa cyo gutunganya amategeko merekeza cihutirwa cyane. Ayo mategeko mashasha ategerezwa kuba yaciye muri leta imbere y'uko umwaka w'2024 uhera, kugira ngo azoshikirizwe inama nshingamateka na nkenguzamateka mu ntango z'umwaka w'2025. Gutegura imitima y'abazokwimurwa bava mu bushikiranganji baja mu ntara canke mu makomine nabyo sibyo hihuta cane amategeko. Ku bakozi bo mu bushikiranganji bataratahura canke batagomba kwizo mpinduka ziba, umushikiranganji wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganji agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'2025 ushira 2026. N'umugambi wa leta udasubira inyuma. Kubera rero iyo ndinganizo nshasha bisabwa ko musitanteri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye kuko azo bafise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza kazi bitagenze uko kwama injyane mu bakozi Gervas ndira ko buca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa kumva zuko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura mata mu kanwa umwe mu bakozi ba leta hawi Bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine byo hagati mu gihugu bigoye cyane mu gihe ubumaze imyaka ishika 10 canke irenga ubi Bujumbura canke Gitega bisaba ko imiryango itandukana ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri ibyo nabyo ntibyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato kubwiwe asanzwe afise n'umukenyezi w'amagara make yemeza ko yobahebye uwo bubakanye
nare nk'ubu nkajewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mundwi noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi havansa ba retraite anticipe
Mugenzi wo kuramu nama nkenguza amateka y'umuriwe Gitega mu mwaka 2016 avuye Bujumbura akaba yaramaze imyaka ya 15 ati burya kwimuka ntibyoroshe twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikro y'umukunzi w'ijwi rya Amerika ahubwo yamwandikiye agira ati iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru zikurikira akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronka hera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho byankenegwa mu rugo rushasha agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko abafise akamubakiye ku mutima kwama mu ibarabara agiye kuramutsa umuryango byoshobora gutuma umuntu yo havagira sanganya indero y'abana irahungabana kuko baba basigaranye n'umubyeyi umwe nawe abafise twinshi akora ntaronka umwanya wo kwita abana kubwiwe leta yo kwihweza ico kibazo cyo kwimura abakozi kugira nabo babandanye babaho neza kandi mu miryango yabo ntihagire ico nonekara mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi amwe mu mazone n'amakomine nagira amazi n'amatara naya mategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga komine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga indwi ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro